Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ubu muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mukanya na makuru yo hirya no hino ku isi, ariko nyuma yayo turakurikizaho ayo mu biyaga bigari.
Twari twasabye uburyo amajwi yajya atangazwa igihe batoye guhera ku rwego rw'umudugudu, ku buryo amajwi ahita atangazwa muri media bakavuga bati Green Party yabonye aya muri uyu mudugudu, abandi babonye n'indorerezi zacu zikiraho cyangwa n'abanyamakuru bahari bakaba bakiraho bakabyibonera bakabihamya.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Ntezimana Jean-Claude. Ishyaka ryabo riritegura amatora y'abadepite azava mu kwezi kwa cyenda gutaha. Naho mu Burundi, leta iramagana ibyegeranyo bya Loni. Ahandi ku isi, leta ya Afghanistan irashaka imishyikirano itaziguye n'abatalibani, ariko abangaba bo ntibabikozwe, ahubwo barishakira kwivuganira n'Amerika gusa. Korea ya Ruguru yemeye kuganira na kumumbabarire. Umuryango w'abibumbye urarega Korea ya Ruguru kugurisha intwaro z'uburozi muri Siriya. Aya makuru rero ni mukanya gato ya cyane, ntimujye kure ya radio zanyu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma ya Bwalanda, intambara y'amoko yageze n'ahitwa Mutanda, hose ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Nk'uko François Bakunda Kabo, intumwa ya guverineri wa Kivu ya Ruguru, yabibwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa, bamaze kubarura abantu 23 bishwe kuva ku cyumweru gishize. Iyi mirwano ishyamiranije abakongomani b'abahutu bari mu mutwe wa Mai Mai Nyatura, abanande n'abahunde. Aya moko ahorapfa ibibazo by'amasambu. Etiyopiya iri hafi kuzuza urugomero runini rw'amashanyarazi imaze imyaka 5 yubaka ku ruzi rwa Nil. Misiri na Sudani bafite impungenge nyinshi ko bizabagabaniriza amazi Nil isanzwe ibaha ari yabatunze cyane cyane ku buhinzi. Ibihugu uko ari bitatu byatangiye imishyikirano kugira ngo batazavaho barwana bapfa amazi ya Nil. Iyi nkuru yakozwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Edward Yaramian uri i Cairo mu Misiri. Pierre Claver niyo nkuru yayidusemuriye.
Igihugu cya Misiri cyiswe ingabire ya Nile no mu Giriki yize ibya kahise Herodotus. Inyuma y'imyaka hafi 2000 ayo mazi arateye impari. Igihugu cya Etiyopiya kuva mu mwaka w'2013 kiriko cubaka urugomero rw'umuyagankuba ku gice cya Nile. Mu gihe ubwo rugomero rurimo kurangira, Misiri igitinya ko amazi ya Nile ashobora kugabanuka, kandi ico gihugu cyayahawe n'amasezerano yo mu mwaka w'igimekime 1929. Mu gihe yariko aragendera umugwa mukuru Addis Abeba wa Ethiopia, umukuru w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi yaragerageje korosha ibintu, ariko agashavuko ko karumvikanye. Yamara gushika ubu nawe uramenya urugero rw'ingene ubwo rugomero ruzogira ingaruka mbi ku buremye canke ubuzima muri rusange mu Misiri, ariko uruzi Nil rwaramaze guhindukizwa aho rwahora ruca bitumwe n'urundi rugomero rwa Swan rwubatswe mu myaka ya za 70. Amakenga no kugabisha ku rugero rw'amazi rushobora kugabanuka canke akaba mabi bigatuma uburemye bwagira ingaruka mbi ni menshi. Ibiganiro kugira ngo haboneke amasezerano birabandanya. Umushikiranganji wa Misiri Ajiru Migenderanire Same Shokri yarabonanye n'abategetsi batandukanye bo muri Ethiopia n'abo muri Sudani mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika iheruka kubera ya Addis Abeba mu kwezi kwa mbere guheze. Kubw'umumenyeshamakuru Hishan Kasem, amatati ahagaze ku kungene Ethiopia kizokuzuza amazi ubwo rugomero mu myaka 12 iri imbere. Bizotuma amazi aja mu Misiri agabanuka. N'intambara ntawe yishira kure, kuko wahoze ari perezida wa Misiri Hosni Mubarak yigeze kugabisha ko azosambura ubwo rugomero, ariko Hisham Kasem abona ko atari wo muti. Mu kurindira, perezida Sisi wa Misiri aguma avuga ko atanzu iri kwirasha kandi ko muti uri hafi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Noneho tujye muri Afghanistan. Perezida w'iki gihugu Ashraf Ghani arasaba imishyikirano itaziguye n'abatalibani. Icyo basaba gusa ni ukubanza guhagarika imirwano. Perezida Ghani yabivuze mu mihango yo gufungura inama ya kabiri yiswe Processus de Kabul. Iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu 25 byo mu karere Afghanistan ituyemo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Abibumbye. Iya mbere yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, igamije gushaka uburyo intambara imaze imyaka 17 yarangira muri Afghanistan. Perezida Ghani yasobanuye ko we na leta ye biteguye kwemera umutwe w'abatalibani nk'ishyaka rya politiki, ariko nabo bakemera guverinoma ye. Arabasaba kandi kwemera itegeko nshinga ryo mu 2004, nubwo bashobora kurivugururaho gato, cyane cyane ikidashobora gukorwaho n'ibyerekeranye n'uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Perezida wa Afghanistan yatangaje kandi ko yiteguye kwakira abarwanyi b'abatalibani bashyize intwaro hasi, agacunga umutekano wabo kandi akabashakira imirimo ya gisivile. Abatalibani bamushubije bakoresheje Twitter, bamaganye ibyo yavuze kuko kuri bo kubyemera ngo ni nko gutsindwa batarwanye. Nk'uko basanzwe bakomeje kandi kuvuga ko leta ya Perezida Ghani ari agakoresho ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, borera ahubwo bashaka imishyikirano itaziguye yabo bwite na Amerika. Ni ubwa mbere mu myaka ibiri ishize basabye kuganira. Umuryango w'Abibumbye urarega Korea ya Ruguru kohereza muri Siriya ibikoresho by'intwaro z'ubumara n'uburozi. Pierre Claver niyo nkuru yadusemuriye iyi nkuru yakozwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Wayne Lee.
Iyo raporo ivuga ko hari ibikoresho byinshi by'ubumara byarungetswe inshuro zirenga 40 muri Siriya zitegeze zimenyekana hagati y'umwaka w'2012 n'umwaka uheze w'2017. Iyo raporo yakwiragijwe mu bimenyeshamakuru byinshi inyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byagiririje Leta ya Siriya kwirikohira koresha ibigwanisho by'ubumara mu banyagihugu basanzwe no mu bice birimo abagwanyi i Damas mu minsi iheze. Abahinga b'ibisasu bya misiri bo muri Korea ya Ruguru barabonetse bari mu mahinguriro atandukanye y'ibigwanisho ruhonyanganda by'ubumara muri Siriya, nk'uko iyo raporo ya ONU ibivuga. Yakozwe n'abahinga bariko baraba ibyereke ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigwanisho ruhonyanganda. Baba abo bahinga 8 ba ONU y'abinama y'umutekano ya ONU canke abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU nta byinshi bashatse kuvuga kuri iyo raporo. Eka mbere ntibizwi nimba iyo raporo izohava ishyirwa habona ku mugaragaro. Ubwo rwandiko rw'impapuro zirenga 200 ruvuga ko hari ibindi byemezo bishasha byerekana ko Korea ya Ruguru ifise akarenge muri Siriya kuva mu mwaka w'2008. Umwe mu bagize inama y'umutekano ya ONU atashatse ko amazina yiwe amenyekana yavuze muri iyo raporo ko hari ihinguriro ryo muri Korea ya Ruguru rikorana na Siriya ku byereke ibigwanisho ruhonyanganda vy'ubumara. Iyo raporo ivuga ko Siriya cakanye ayo makuru civuye inyuma ko atahinguriro ryo muri Korea ya Ruguru riri muri Siriya. Gusa cemeye ko hari abanyakoreya ya Ruguru bari mu byo kwinonora imitsi ku giti cabo muri Siriya. Abahinga ba ONU bamenyesheje ko batara ronka inzandiko zishimangira ibyo Siriya cashikirije kandi ko atanu rutonde rw'abanyakoreya ya Ruguru bafise bagiye muri Siriya.
Komite Olympique y'Uburusiya iratangaza ko CIO, ni ukuvuga Komite Olympique mpuzamahanga, yayikomoreye iyisubiza mu banyamuryango bayo. Uburusiya bwari bwarakuwe muri CIO mu mwaka ushize kubera ibirego byo gukoresha mu bakinnyi babwo ibiyobyabwenge n'imiti yitemewe kugira ngo rero batsinde batarushya cyane. Ibirego Uburusiya buhora buhakana. Nyuma uyu munsi rero CIO nayo yemeje koko ko yakomoreye Uburusiya. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com cyangwa se kuri Facebook VOA Radio yacu mu ijambo rimwe, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Ubu rero ni amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riritegura kujya mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa cyenda gutaha. Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Iri shyaka rivuga ko kuri ubu ryatangiye urugendo rwo gushaka abazarihagararira mu matora y'abadepite mu rwego rw'uturere. Aya matora akaba ateganijwe uyu mwaka mu kwezi kwa cyenda. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Bwana Ntezimana Jean Claude avuga ko nubwo batsinzwe mu matora ya perezida wa Repubulika batigeze bacika intege.
Kuva ishyaka ricyemerwa twatangiye kwitegura ibikorwa byose bya politiki birebana n'amatora. Niyo mpamvu twashoboye kwitabira amatora ya perezida muri uyu mwaka wa 2017. Kuri iyi nshuro rero nubwo mu matora ya perezidansi bitagenze neza, n'ubundi impamvu yo kubaho turacyayemeranya hamwe n'abarwanashyaka ko tumva ko tugomba kwitabira amatora, tukabona uburyo tugaragaza ibitekerezo byacu kandi bikadufasha none kuba twayatsinda.
Uyu muyobozi asobanura ko batangiye igikorwa cyo gutoranya abazahagararira ishyaka mu matora y'abadepite, bakaba bamaze kujya mu turere 21 ku turere 33 tugize u Rwanda. Muri buri karere hatorwa abantu babiri bagizwe n'umugabo n'umugore, aba akaba aribo bazatorwamo abahatanira kuzinjira mu nteko ishinga amategeko. Iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritangaza ko rikeneye abantu bagera kuri 80 bazarihagararira mu matora y'abadepite. Bwana Ntezimana Jean Claude, umunyamabanga mukuru w'iri shyaka, avuga ko abakandida bazahagararira ishyaka mu matora y'abadepite bazatangazwa ubwo hazaba hatanzwe uburenganzira bwo kubatangaza ndetse no kubamamaza. Gusa uyu muyobozi asobanura ko hari ibyo bakomeje gusaba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko yahindura, bikaba byatuma ibyava mu matora birushaho kugirirwa icyizere.
Twari twasabye uburyo amajwi yajya atangazwa igihe batoye guhera ku rwego rw'umudugudu, ku buryo amajwi ahita atangazwa muri media bakavuga bati Green Party yabonye aya muri uyu mudugudu, abandi babonye n'indorerezi zacu zikiri aho, cyangwa n'abanyamakuru bahari bakaba bakiri aho bakabyibonera bakabihamya. Ntabwo bashoboye kubyumva, twari twabikoreye petition dusaba leta kubikora. Ni byinshi cyane bigendanye n'amatora twasabye, nko kugira abakomiseri baduhagararira muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, ntabyo barabyanze, kugira ngo nibura icyizere kizamuke ku majwi yatowe n'umuturage guturuka hasi hariya kugera ku rwego rw'igihugu. Twebwe rero kugita icyasha kuba batarashoboye kubyumvira ngo babikore, ntabwo twahamya ko umuntu yabyizera 100%. Twifuza yuko byakosorwa bakagenda bagera guhindura ku buryo buri buze gutuma amatora aba meza cyane, ariko n'igihe byaba bitahindutse ntabwo twavuga ko twahita tuba kujya mu matora, kuko natwe twaba dutakaje ya ntego yacu natangiye nkubwira ya mbere yo kubaho kw'ishyaka.
Uyu munyapolitiki ishyaka rye ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda yemeza ko ishyaka rye rizakora ibishoboka byose rikaba ryagiye imyanya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo ibitekerezo byabo bijye bibona aho binyuzwa. Bwana Ntezimana avuga ko ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije nta gahunda yo kwihuza n'umutwe wa politiki uwo ari wo wose riteganya.
Muri politiki ku rwego rw'isi ahantu hose hajya habaho kwihuza, ibyo bita coalition. Ariko kuri iyi saha twebwe nkuko twabitangaje mu mwaka ushize, ntabwo turaba kumva ko dushobora kugera aho twihuza. Turacyumva ko dufite gahunda yo kubanza kwiyubaka no kugaragaza ibitekerezo byacu, kuko iyo umuntu yihuza hari ibyo yunguka ariko hari n'ibyo ahomba. Ko dushaka umwimerere wacu ko abari ugaragara, ntabwo turaba gufata icyemezo cyo kwihuza. Kugeza iyi saha nta gahunda yo kwihuza ihari.
Ubisabwa kugira ngo umuntu atorerwe kwicara mu nteko ishinga amategeko agomba kuba ari umunyarwanda wujuje imyaka 21 y'amavuko, ari inyangamugayo, atarigeze akatirwa n'inkiko igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6. Kugeza ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije riri mu mashyaka 11 yemewe mu Rwanda, rikaba mu mashyaka adafite abadepite barihagarariye mu nteko ishinga amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye mu Burundi, aho umuyobozi w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko Jean de Dieu Mutabazi yiyamiriza ibyegeranyo biherutse gushyikirizwa muri Loni. Evariste Nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro.
Ariko soma iyo tangazo iyo nama y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi yo mu ntambara n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu, Jean de Dieu Mutabazi arongoye iyo nama yashikirije ko yakurikiraniye hafi ibyegeranyo byatanzwe mu nama nkuru ya ONU, yaba ijejwe agateka kazina muntu yaba nijejwe umutekano. Kizigenza uwo murwi asanga abo bagabo Zedrad Al-Hussein na Michel Kafando bararengeje urugero, afise icyo asaba umunyamabanga mukuru wa ONU.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandukana n'imizi y'ubunyabwoko, ibyaha biturutse ku ntambara n'ibindi byaha by'agahumira bunwa bisindikaza agateka kazi na muntu, yagira yemeze cyese ko agateka kazi na muntu kubahirijwe, kiretse amabi n'ubwicanyi amwe amwe yibonekeza hirya no hino kumvo zitandukanye. Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihunyabwoko iremeza kandi ko igihugu cy'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bwiraye, ikabisavye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura u Burundi, igategeka umukomiseri mukuru Zedrad al-Hussein gusokora ayo majambo yavuze akongera agakura mu kanwa igihugu cy'u Burundi.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi isanga ibyo byegeranyo bifise intumbero niyo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi kuko bishikirizwa na Mutabazi, naho nyene afise icyo asaba abahabwa ibyo byegeranyo.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko yagira imenyeshe inama mpuzamakungu ONU yuko ijejwe kwitwararika kwa gatera kazi na muntu ko kwama kifashe neza mu Burundi. Hamwe huboneka ibimenyetso kwa gatera kazi na muntu kagira gahungabane, inama nkuru y'igihugu ijejwe kurandurana n'imizi ihonyabwoko izoca ibimenyesha. Inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko iboneyeho akanya ko kugira isabe amashira hamwe mpuzamakungu y'ibiyaga bigari CIRGL, aka karere EAC, ibihugu vya Afrika Union Africaine, ibihugu vy'i Buraya Union Europeenne n'inama mpuzamakungu ONU ko vyorungika abarorerezi kuraba ingene amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye azoba ariko aragenda.
N'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buza bwiyamirije ivyo vyegeranyo buvuga ko bwuzuyemwo ibinyoma. Terensiyo Ntahiraja avugira ubwo bushikiranganji anegura uwujejwe iby'agateka kazi na muntu yashikirije kuri uyu wa mbere Geneve mu Buswise ko Burundi abugereranya n'amacuniro, akamusaba nyabuna gusaba ikigongo abarundi
kugeranya uburundi n'amacuniro. Amacuniro n'aho babagira inka y'ikoko n'ibindi agacageranya uburundi na Siria ahagarinye n'ibindi bihugu by'igwa bya abantu na kamaramaza yarakwiye gusaba ikigongo abarundi kuri ayo majambo yavuze, kuko akivuga mu nama ibindi bihugu byacu bimwiyamiriza bitari bike harimo za Ethiopia harimo za nabibonye byinshi nuko nashye kubidodagura vyerekana yuko uburundi bigenga kandi byo bantu mutekano kandi yuko igereke kwa guhinya n'ibyo shingiro bije n'ibihugu na kafanda yemeye ko umutekano wa tayi namwe aremera ko twamwakiriye neza. No kuvuga yuko rero Zedi Ali Hussein yatanze yirorera yacitse kimaramare muri iyo nama aricyo gituma ibyo yavuze byose atabikoreye ko tumusabye ko yose n'ikigongwe abarundi kuri iyo no Burundi kuri iyo bintu yavuze ntava mera nk'umprezida wa Amerika yagereranya ibihugu bya Afrika n'amazi yantoke mu nyuma yaremera sa kigongwe n'undi nabikore.
Iruhande yakamo gaterwa umunyamabanga mukuru wa ONU kubijanye n'ibyo byegeranyo ku Burundi, iyo nama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi ifise ubutumwa ku Barundi ubwabo, isaba abanyepolitike abarongoye amashirahamwe yigenga baba abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu kudasamazwa n'ibiri muri ibyo byegeranyo. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze, reka Fidelite akwakire. Fidelite ishatse arakurikirana aba banyekongo barimo basubira iwabo bari barahungiye mu ntara ya Rumonge mu byumweru bibiri bishize, rero abarenga 200 bamaze gutahuka. Fidelite,
izo mpunzi mu gutaha zumvise akamo k'umwami wabo mu karere ka Fizi ahitwa Ibugari, aho amaze iminsi ababwira ko iwa impore yagarutse mbere amaze iminsi aza kubitorera afise n'amato abasubiza mu mihana yabo ku buntu. Ariko rero uyo mwami abagabisha ko ikiringo gisigaye cyo kubatwara giharuye kise Sanvano Katari, umwami w'Ibugari.
Twafashe ingingo yo kuganira n'abarongozi b'intara ya Rumonge kubera ko hariho abasigaje amakambi. Ubu dusigaranye ikiringo cy'iminsi ine gusa duheze kubatahukana. Abadashaka gutaha nibaje mu ikambi, abadashaka kuja mu ikambi nabo nibiyandikisha ku barongozi b'intara kugira bahabe nk'abanyamahanga bakurikije amategeko.
Bamwe muri izo mpunzi bashaka gutatwa basanze bagandagaje ahitwa Ibanda ku kivuko c'ikiyaga ca Tanganyika baje kwiyandikisha. Muri bo hari hagwiriyemwo abakenyezi n'abana bose bamwe baba baba 50 twabonye ari bafite igishika cyo gutaha.
Niyumva neza muhira ni heza ngira nsubire iwacu.
hari n'abandi bari bagifise amakenga
nahije kwiyandikisha ngomba ndikura bigenewe hatekanye nzuri
narudi Burundi
twabageje zimwe muri zo mpunzi twasanze zigira zitahe cyatumye batihutiye kuja makambi yazigenewe nkuko bagenze babikoze harabatubwiye ko babitumwe n'ubuzima bubi buri mu makambi.
Ubuzima bwo mu makambi ntibworoshye, nta n'indagara mbisi turonka, iminsi yose ibiharage. Hari tubayeho neza dufungura indagara mbisi n'ubugari bw'imyumbati, ariko ino ku mutsima w'ibigori n'ibiharage tabyumenyereye.
Amakuru dukura ku mwami huyu bwari akongera kemezwa na buramatari w'intara ya Rumonge muri yo ntaye impunzi z'abanyekongo zagiye mu mihana y'abantu ziharugwa mu 3000 bikaboneka kandi ko hari ubusumbasumbane hagati y'igitigiri cy'abahari n'icy'abataha kukaba nkako ku kiringo cy'ababa indwi zibira bangana amajamira 24 nibo bonyene bari bamaze guhunguka nk'uko bivugwa n'igipolisi gicungera imbibi mu ntara ya Rumonge ari naho habarizwa abinjira n'abasohoka bacyo kivuko cya Rumonge mu kigo cy'u Burundi kuno wa kabiri naho urutonde rw'abashaka gutaha rwarenga gato 80 hari bamwe mu mpunzi twaganiriye batashinye ko tubafata amajwi badashaka gutaha yamara bahagira amakenga ko buca batahukanwa ku nguvu canke bagafungwa hamwe buramuka base kuja mu makambi aho rero amatari y'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana arabahumuriza
kuvuga badashaka gusubira inyuma mu Burundi ntibirukanwa wahunze mugabo wahunze abimenyeshe abari mukuri babimenye bati uyu ni munzi utahunze nawe aje kuba mu Burundi babimenyeshe tubimenye arondere cy'amapuro zisaba yuko yoba mu Burundi azirondere mugabo ntiyagira uvuga ngo nta na kimwe nokora muri ibyo ngo ngume mu gihugu ko nyene urumva ko bigoye
hisunzwe ibiharuro biva mu gipolisi kigenzura abinjira n'abasohoka mu ntara ya Rumonge kuva intambara zihuza abagwanya b'amanyimayi n'igisirikare cya Kongo batanywe mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi ziharugwa ku 77 arenga zarakiwe mu ntara ya Rumonge muri bo harimo abanyekongo baharugwa 5000 arenga hamwe n'abarundi basanzwe baba ibugari barenga 1000 nabo nyine bakaba baciye bahungira mu Burundi hagataho ku ruhande rumwe hariho abahunguka ku rundi naho hakabaho abagihunga aho ni mu gihe kuva ku tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri gushika ku munsi wa kabiri tariki 27 impunzi zishika kuri 32 zarakiriwe ku kivuko cya Rumonge ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika risura hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari bityo Eric Bagirubusa yasubiye ku kirwa cya Mazane kureba ukuntu abaturage barara hanze mu masambu yabo kugira ngo barinde imyaka yabo yangizwa n'imvubu ziva mu mugezi w'Akagera no mu kiyaga cya Rweru. Nguyu rero inkuru yatuzaniye.
Ubuzima bwa hano bumeze bute? Ndi umunyamakuru.
Ah mama wo kabyara si burya.
Uri umunyamakuru?
Eh.
Ubu waje naha mu kibaya?
Naje mu kibaya.
Turaho nyine tubinaha tuje gushaka imibereho yaha mu kibaya. Igasazi turahinga akabiyo ryatse tukabuta.
Turi mu kibaya gikikije ikirwa cy'Amazane mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni kibaya nacyo gikikijwe n'amazi y'umugezi wa Kagera n'ikiyaga cya Rweru. Muri iki kibaya haragaragaramo imiryango ibayeho mu buzima budasanzwe. Kubera ubu iki kibaya cyeraho imyaka kandi musozi hibasirwa n'uruzuba kugira ngo babashe guhinga, biba ngombwa ko abaturage bimuka imusozi. Uyu mukecuru arasobanura.
Igasazi turahinga akabiyo ryatse tukavira amaho. Noneho biteke Imana yaduciriye inzira tukabona aha mu kibaya turaza tukahakambira tugahinga tukabona tubonye imibereho. Duhingamo ibishyimbo byavamo tugashyiramo amasaka. Ubu bishyimbo twarabisharuye tubibamo amasaka n'amasaka turi guhura ubu ari kuja igasozi abana bakarya. Gasezi turahinga tukatahira inzara ikatuzengereza.
Baba hagati y'imyaka bubatsemo tururi bifashishije ibifunzo. Ni ururi biteye kwibaza uburyo baduseseramo twarengewe n'ibihingwa nk'imigozi yera ibijumba n'imyungu. Urasanga hari aho wagira ngo yahindutse sakaro. Byose bagamije imibereho kuko iyi myaka yeze basubira iwabo imusozi hanyaho.
Ni imibereho ituzani naha si uko ari ukuvuga ngo turara heza reba n'aya mazu tubamo. Tuba twataye amazu ariko bitewe n'iyi nyagwa yinda tukaza hano.
Uba mu hano wenyine se?
Ahoko ubu naha ndi ntabwo ari iwanje. Iwanje ni hahi ni hirya ariko naratekereje nk'ubu ndi umukecuru nta n'umutware ngira. Ndavuga nti no kurara mu kiraro nje nyine nje mbona bo mvugana nabo.
Uretse kubona ututururi hirya no hino muri iki kibaya gikikijukirwa cyamaza n'utabimenyera ukaba wagira ngo nibishya ababa muri ubu buzima barabwakiriye. Uyu mugabo yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi mibereho ayimazemo imyaka ine kandi anyuzwe n'umusaruro ahakura.
Nk'ubu umuntu agomba guhinga hegitari ntasarure toni y'ibishyimbo, ariko anahinga hegitari ntasarura toni nk'eshatu cyangwa ebyiri. N'ibigori, ibijumba byo urabireba nyine n'ibisanzwe.
Kuba iki kibaya cyera imyaka itandukanye mu bihe byose si impamvu yatuma aba baturage baza kugituramo ngo bamere nk'abafite ingo ebyiri kuri buri umwe. Bavuga ko babiterwa n'imvubu zibonera imyaka kandi bafite uburyo bazirwanya nijoro.
Ubundi umuntu akoranye ubuhanga buhanitse Imana yamuremanye. Imvubu itinya umuntu igatinya n'urumuri. Zije zikagera nk'ariya ku rukombe ugacana isitimu tukatabazira ijerekani duhondagura, imvubu ihita ihunga.
Byabaye ngombwa ko uyu mugabo we na mugenzi we bakomoka mu murenge wa Rweru bimukana n'amatungo.
Inkoko rwose hano zirororoka, buriya hari n'izindi hariya mu nzu ziri kurarira nta kibazo.
Kubona abaturage bibereye muri ubu buzima utarabubayemo biragoye kubyumva. Wakwibaza uburyo bategura amafunguro ya nijoro mu gihe cy'imvura.
None se ubu nijoro mucana mute?
Ducana.
Imvura iguye?
Turabura. Kubera ko tuba twabuze aho ducana imvura yaguye.
Mu gihe cy'impeshyi nabwo bafite uburyo bigenera bwo kubaho.
Natwe duteganya guteka kare kugira ngo nijoro ntitwirirwe duteka kuko haba hari umubu cyane tukigira mu nzitiramibu. Ubundi nka tukazicanira zikabaho gutya.
Iki ni ikibaya abaturage baturuka impande zitandukanye bavuga ko bagenda bakagifata bakagitunganya bakagihinga nk'intizanyo. Baravuga ko mu myaka ishize ubutegetsi bwigeze kukibakoma ingaruka ntizatinda kwigaragaza.
Iyo ubuyobozi bw'akarere butamanuka ngo buze buduhe avantage yo gukora ahantu, benshi tuba twarashiriye hanze y'igihugu. Kuko umurenge wa Rweru ugira inzara cyane kubera amapfa. Ubwo rero tuba twaragiye bamwe ndetse bari baragiye mu Mutara, abandi bimukiye Bugande gutyo.
Hari n'igihe bari bahagaritse ikibaya ariko leta ibonye ko abantu tugiye gupfa barongera barakirekora.
Kuba kiri muri iki kibaya ni amashimwe ku butegetsi.
Ndashimira nk'ubuyobozi bw'igihugu bugizwe na perezida w'igihugu Paul Kagame wemeye kuvuga ati murwanye inzara mu gihugu kuko harimo amapfa.
Mu mwaka ushize wa 2015 ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwari bwatangarije ijwi rya Amerika ko hariho gahunda yo kuzitira umugezi wa Kagera kugira ngo izi mvubu zitazakomeza kubona imyaka y'abaturage. Gusa kuri ubu mu kiganiro twagiranye na Bwana Emmanuel Nsanzumuhire uyobora akarere ka Bugesera kuri iki kibazo cy'abatuye muri ibi bisambu, yatangarije ijwi rya Amerika ko abaturage bo mu birwa bya Mazane na Sharita nibamara kubimurira mu midugudu bose nta n'umwe uzongera gusubira guhinga muri iki kibaya, bo bavuga ko ariho bakesha amaramuko. Ubutegetsi buranga ko hazagira ugirira ikibazo mu mazi no muri ibi bisambu bararamo. None igihe ingingo yashyirwa mu bikorwa uko bivugwa n'ubutegetsi aho bireba, bo babyakira bate?
Tabarwanya leta kuko iki kibaya ni cya leta. Ariko bagize ngo bahatwambure nani kwa gupfa kwacu.
Ryaba rizanduru n'ubundi. Kubera nk'ubu menyereye guhinga akabande. Nkagaburira abana nkasagurira n'amasoko.
Aha bagira ubusanzwe ijwi rya Amerika ku kirwa cy'Amazane mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric urakoze, utugejeje ku musozo w'aya makuru. None nshuti zacu, muri makeya yo hirya no hino twabagejejeho nuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Bwalanda na Mutanda hamaze gupfa abantu 23 kuva ku cyumweru gishize mu mirwano ishyamiranije abakongomani b'abahutu bari mu mutwe Mai Mai Nyatura, abanande n'abahunde, aya moko ahora apfa amasambu. Muri Afghanistani, President Ashraf Ghani arasaba imishyikirano itaziguye n'abatalibani, akavuga ko yiteguye kubemera nk'ishyaka rya politiki, ariko nabo akabasaba kwemera itegeko nshinga ryo mu 2004, cyane cyane ingingo zaryo zimakaza uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Abatalibani bo barabyamagana, ahubwo bashaka kwivuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ndabashimiye cyane rero, nshimiye Fatuma Kalala Alimasi na Larry bafatanije ku buhanga bw'ibyuma. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika.